radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda aho turi kuri FM 104 n'ibice bitatu ya radio ijwi rya Amerika. Mu karere ka Kisoro muri Uganda mutwumvira kuri FM 88 n'ibice 9 ya radio ijwi riyobora. Kuri internet mudusanga kuri weshatu radio yacu voa.com. Ikaze mu makuru yo muri aka kanya muri kumwe na Jeffrey Mutagoma. Ingingo z'ingenzi muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Mu mujyi wa Butembo, inyeshyamba za Mai Mai zahitanye abantu batanu barimo umusirikare mukuru wa leta nyuma y'igitero zagabye ku rugo rwe. Ibyo biraba mu gihe umutwe w'inyeshyamba za M23 wuzuye ibiganiro imbona nkubone n'abategetsi baharanira gukemura ikibazo cya Kongo. Mu Burundi hatangiye inama rukokoma ya gatatu igamije kwiga ku bibazo biri mu mwuga w'itangazamakuru n'uburyo byakemurwa.
Biragoye kuronka ababo muri leta kubera ko barafise amategeko bakorera ko yo kuba atari uwari wese apfa gutanga amakuru. Hanyuma rero n'abajije gutanga nyamakuru si benshi ushobora kuronka nko mu gipolisi, mu baganga naho nyine wanashaka, baba abakora ibyabo cyangwa abikorera utwabo cyangwa n'aba leta nyine usanga bigoye.
Manirio Lenine ni umunyamakuru wa Rema FM mu Burundi. Mu Bushinwa, urukiko rwakatiye umuririmbyi uzwi cyane Chris Wu imyaka 13 y'igifungo rumuhamije icyaha cyo gufata abakobwa ku ngufu. Naho Perezida Tsai Ing-wen wa Taiwan aravuga ko amatora yabaye muri icyo gihugu akwiriye kuba inkingi y'ubusugire bwacyo imbere y'Ubushinwa. Aya makuru n'ayandi ni mu kanya, nimujye kure. Amakuru tuyahere kwavugwa hirya no hino ku isi. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, umutwe w'inyeshyamba za M23 zirwanya ubutegetsi ejo kuwa gatanu watangaje ko ushaka kuganira imbona nkubone n'abategetsi baharanira kurangiza ikibazo cy'intambara iri muri Kongo, nyuma yaho perezida w'icyo gihugu n'abandi bategetsi bo mu karere bashyiriye umukono ku masezerano agamije kurangiza iyo ntambara. Perezida wa Kongo, Uburundi, Angola na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda bahuriye i Luanda muri icyo gihugu gushakira umuti ikibazo cy'intambara yayogoje uburasirazuba bwa Kongo igatera abarirwa mu bihumbi guhunga. Basinye amasezerano avuga ko abashyamiranye nibadahagarika intambara ngo M23 subire mu birindiro byayo kuri wa gatanu dushoje bazakoresha ingufu kugira ngo byubahirizwe. Gusa M23 ntiyari muri iyo mishyikirano. Itangazo ryasohowe n'umutwe wa M23 risaba ko uwo mutwe wagirana ibiganiro imbona nkubone n'abo bategetsi kugira ngo bashobore kwitabwa ku kibazo shingiro gitera intambara muri kariya karere. Iyi nkuru turayisubiraho ku buryo burambuye mu kanya. Muri Taiwan habaye amatora rusange mu gihe icyo gihugu kirebana ingwe n'Ubushinwa. Ayo matora yo muri Taiwan yarangiye kuri wa gatandatu ataganyijwe ko Perezida Tsai Ing-wen atanga ubutumwa bugenewe amahanga ku byerekeye uburyo iki kirwa cyihagazeho mu byo kurengera ubusugire na demokarasi byacyo n'ubwo Ubushinwa bukomeje kiswe ubushotoranyi. Aya matora y'abayobora uturere n'imijyi, ntara n'abajyanama b'inzego z'ibanze muri rusange agamije kureba uko hakwitabwa ku kibazo nka COVID-19 n'ibindi nk'iby'urugomo. Gusa abatorwa bazagira icyo bavuga ku byerekeye politiki y'Ubushinwa. Perezida Tsai we yafashe aya matora ntarenze ay'inzego z'ibanze, avuga ko ubu isi hanze amaso Taiwan ireba uko irwanda ku busugire bwayo mu gihe Ubushinwa bukomeje kuvuga ko iki kirwa ari igice cyabwo. Ubushinwa kandi urukiko rwa Chao Yang i Beijing rwakatiye umuririmbyi uzwi cyane Chris Wu, Umushinwa ufite ubwenegihugu bwa Canada, imyaka 13 y'igifungo. Urukiko rwakatiye Chris Wu gufungwa iyo myaka rumaze kumuhamya ibyaha binyuranye birimo n'icyo gufata ku ngufu. Kuri icyo cyaha cyo gufata ku ngufu rwemeje ko yagikoze mu mwaka 2020 rumukatira imyaka 11 n'amezi 6, naho kucyo gukangurira no gukoraniriza abandi gukorana ibikorwa by'imibonano mpuzabitsina na kurobanura akatirwa umwaka 1 n'amezi 10. Umudiplomate w'Umunyakanada witabiriye urwo rubanza yavuze ko ubu yanaciwe igihano cy'amayuwani miliyoni 600 angana n'amadolari ya Amerika miliyoni 86 n'ibihumbi 700 kubera kudatanga imisoro no kugabanya imibare y'amafaranga yinjiza mu bitaramo, kwamamaza n'ibindi yakoraga. Mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Mugeno kuri weshatu radio yacu voa.com. mukurikire aya makuru kuri Facebook na Twitter, mudusanga kuri @VOA radio yacu. Mukanya turajya mu makuru avugwa mu karere k'ibega bigari byo muri Afurika. Muri Republika ya Demokrasia ya Kongo abarwanyi umutwe w'inyeshyamba za Mai-Mai bateye mu mujyi wa Butembo uri mu burasirazuba bw'igihugu bica abantu batanu abandi bakwirimishwaro. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika uri mu ntara ya Kivu ya ruguru haravuga ko bateye mu rugo rw'umusirikare wa leta ya Kongo mu rwego rwa ofisiye, uwo nawe akaba yaguye muri icyo gitero. Hagati aho undi mutwe w'inyeshyamba za M23 hejuru ku wa gatanu watangaje ko ushaka kugirana ibiganiro imbona nkubone n'abari mu buhuza bwo gukemura ikibazo cy'intambara ibera mu burasirazuba bw'icyo gihugu, nyuma yaho perezida wacyo n'abandi bategetsi bo mu karere bashyiriye umukono ku masezerano agamije kurangiza iyo ntambara. Perezida wa Kongo, Burundi, Angola na minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda bahuriye i Luanda muri Angola gushakira umuti iki kibazo cy'intambara yayogoje uburasirazuba bwa Kongo igatera abaregwa mu bihumbi guhunga. Basinye amasezerano avuga ko abashyamiranye ntibadahagarika intambara ngo M23 isubire mu birindiro byayo kuva ku wa gatanu w'icyumweru dusoza bazakoresha ingufu kugira ngo byubahirizwe. Gusa M23 ntiyari muri iyo mishyikirano. Umuvugizi wayo Lawrence Kanyuka avuga ko yamenye iby'ayo masezerano ibikwiye ku mbuga nkoranyambaga. Ashima kandi abategetsi bo mu karere ko bagerageza gushakira ikibazo umuti binyuze mu nzira y'amahoro. Gusa itangazo ryasohowe n'umutwe wa M23 risinywe na Bertrand Bisimwa, umwe mu bayobozi bayo, risaba ko uwo mutwe wagirana ibiganiro imbona nkubone n'abo bategetsi kugira ngo bashobore kwitabwa ku kibazo shingiro gitera intambara muri kariya karere. Leta ya Kongo ivuga ko idashobora kugirana ibiganiro n'umutwe wa M23 yita umutwe w'iterabwoba. Abajijwe niba bazagirana ibiganiro n'umutwe wa M23 ku wa kane w'iki cyumweru, minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Kongo Christophe Lutundula yagize ati ibyo ntibiteze kubaho. Ati ndababwiza ukuri mu izina rya guverinoma n'irya perezida wa Repubulika. M23 yavuze ko yari yahagaritse intambara mu kwezi kwa kane, ariko leta ya Kongo akaba ariyo iyigabaho ibitero. Kuva icyo gihe intambara nticogora kandi M23 imaze gufata imijyi itandukanye mu burasirazuba bwa Kongo. Umutwe wa M23 washinzwe mu mwaka w'2012 ukurikira indi nyuranye yagiye ishingwa yiganjemo ubwoko bw'abatutsi yarwanyaga ubutegetsi bwa Kongo. Yashubijwe inyuma mwaka w'2013 imaze gufata igice kinini, ariko uyu mwaka yongera kwisuganya igarukana imbaraga. Impuguke za Loni zavuze ko uyu mutwe ushyigikiwe n'u Rwanda, ariko Rwanda rurabihakana. Mu Rwanda, Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu Musabyimana Jean-Claude na Minisitiri w'Umutekano mu Gihugu Alfred Gasana bari mu karere ka Rubavu gahanura urubibi n'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Tuyishime Gloria ari mu mujyi wa Rubavu, ndi kumwe nawe ku murongo wa telefone. Gloria, wiriwe abo ba minisitiri bombi w'Ubutegetsi bw'Igihugu n'Umutekano baragenzwa n'iki aho muri Rubavu?
Bari baje mu bikorwa bitandukanye hano mu karere ka Rubavu, babanje kujya mu murenge wa Busasamana, ni umurenge umwe wo mu karere ka Rubavu. Hanyuma bari baje muri gahunda z'umuganda, kubera ko uwo murenge ukunze kwibasirwa n'ibiza, n'ahantu hakunze kuba imvura nyinshi n'ibiza bigiye bitandukanye, imyuzure, ibintu nk'ibyo ngibyo. So bari baje rero muri ibyo bikorwa mu kureba uko bahangana n'ikibazo cy'ibiza muri uwo murenge.
Uretse ibiza ariko, Gloria, Rubavu na karere gahana urubibe n'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo havugwa intambara n'umutwe wa M23 ndetse n'indi mitwe yitwaje ibirwanisho, hari indi sano uru ruzinduko rwaba rufitanye no kuza kwabo muri ako karere uretse umuganda?
Muganda nicyo cyari kibazanye, ariko na guverineri w'intara y'uburengerazuba yarahari kugira ngo harebwe uko hatezwa ibikorwa bitandukanye imbere, ibikorwa birimo ubukerarugendo, ibikorwa birimo ubworozi butandukanye, n'ibikorwa birimo guhangana n'ibyo biza bigiye bitandukanye. Ibyo bintu nabyo byaganiriweho, biri kuganirwaho, ahubwo muri aya masaha turi kuvugana, kuko habanje kuba uwo muganda mu murenge wa Busasamana mu karere ka Rubavu, then bahise baza gukorana inama n'abayobozi b'uturere dutandukanye mu ntara y'Iburengerazuba kugira ngo baganire ku kibazo cy'ibiza, ku bibazo bigiye bitandukanye by'abaturage, mbese muri rusange kugira ngo umutekano urusheho kugenda neza mu ngeri zose.
Mukanya numvaga amajwi asa n'ayirangira gato hirya gato nyuma yawe, hari ibyo waba washoboye kumva bijyanye by'umwihariko n'uburyo abaturage bakwitwara cyangwa inama bagirwa ku byerekeye ibibazo by'umutekano n'intambara iri hakurya mu baturanyi?
Ministre w'ubutegetsi bw'igihugu Musabyimana yabivuzeho, kuko yavuze ko mbese yabajijwe uburyo abaturage bakwiye kwitwara muri ibi bihe, cyane cyane abaturage baturiye imipaka muri iyo mirenge ya Busasamana na Bugeshi, uko abaturage bakwiye kwitwara. Yavuze ko abaturage batakwiye gukangwa n'izo ntambara zikubera hakurya k'umupaka w'iki gihugu urinzwe cyane, kuko ntago ziri ari inzira z'abacengezi cyangwa se z'abagizi ba nabi, ngo nibakomeze bakore ibikorwa byabo by'ubworozi se by'ubucuruzi se, mbese yahumurije abaturage muri rusange.
Ubundi ibyo bikorwa yavugaga, ubundi umwuka umeze utaho ngaho muri Rubavu, urebye uko intambara irimo kuvugwa hakurya y'umupaka, hari icyahindutse ku buryo bugaragara aho ngaho muri Rubavu?
Mu mujyi wa Rubavu umutekano urarinzwe. Icyo navuga ko umutekano uri stable cyangwa se umutekano ubu ngubu umeze neza nta kibazo. Gusa ntabwo abaturage kuri ubu ngubu babura kugira igihunga cyangwa se babura kugira amakenga, cyane cyane abaturage bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka, ntabwo babura kugira amakenga, kuko iyo bageze muri kiriya gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abaturage tugenda tuganira bambwira ko bafatwa nabi cyangwa se baba barebwa nabi n'abaturage bahari muri kiriya gihugu. Gusa umutekano ho icyo navuga bimeze neza, nubwo murabizi ko ejo bundi hari umusirikare waje arasa, ariko ibyo ngibyo bimaze gusa n'ibikendereye, abaturage bamaze kubyibagirwa, urebye ubu ngubu birasanzwe n'ubuzima busanzwe.
Gloria Tuyishime, umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika mu karere ka Rubavu mu burengerazuba bw'u Rwanda, ndagushimiye cyane, urakomeza udukurikiranire by'iyo nkuru tuze kuyigeza ku banywanyi bacu mu makuru ya cata.
Yego, murakoze cyane Geoffrey.
Tuje mu Burundi, haraye hatangiye inama rukokoma ya gatatu igamije kwiga ibibazo biri mu mwuga w'itangazamakuru n'uburyo byakemurwa. Iyi inama ihuje abanyamakuru, abayatanga n'inzego z'ubuyobozi, iziga kandi ku buryo bwo gutangaza amakuru hakoreshejwe ikoranabuhanga rya murandasi. Bimwe mu bitagenda neza muri uwo mwuga nuko byabonerwa umuti. Inkuru y'Ijwi rya Amerika yateguye yifashishije abanywanyi bayo mu Burundi, turagezweho na Thierive Ndayishimiye.
Iyo nama yari yatumiwemo abavugizi b'inzego zitandukanye za leta, abarongoye amashyirahamwe yigenga, ibimenyeshamakuru n'abamenyeshamakuru, abo mu rwego rwa leta rukurikirana ibivugwa mu bimenyeshamakuru, n'abafite ico baterera muri ico gisata. Inama ikaba yuguruwe n'icegera c'umukuru w'igihugu Bazombanza Prosper. Ubushikiranganje bujeje kumenyesha amakuru mu Burundi n'urwego rwa leta rukurikirana ibivugwa mu bimenyeshamakuru, baratunganije inama rukokoma y'abavugizi b'inzego zitandukanye, abarongoye amashyirahamwe yigenga, babura amatari b'intara, abamenyeshamakuru n'abarongoye ibimenyeshamakuru mu iseminari nkuru y'Igitega. Icyatumye hategurwa iyo nama rukokoma igira gatatu ni ukurabira hamwe aho bagejeje gushyira mu ngiro ibyo abamenyeshamakuru n'abavugizi bari bishinze kurangura mu nama yaheruka mu mwaka w'2011. Nubwo bihora bishikana ntibakurane neza mu mwuga wo kumenyesha amakuru, abavugizi b'inzego n'abamenyesha amakuru bagwana mu nda bakaganira nk'abazinanye neza, nubwo batabicaritse hamwe mu buriro canke mu karuhuko, niho wasanga ubukeneye uwundi amwegera bakayaga nk'abavandimwe canke akamusaba inkuru ijanye n'iyo nama rukokoma kandi akayironka. Mu ijambo yashikirije Claude Botru yaserukiye abafasha mu iterambere ry'umwuga wo kumenyesha amakuru, arashima ko Burundi bwateye intambwe mu kubahiriza uwo mwuga.
Il est réjouissant d'observer que le Burundi a gagné 40 positions.
Birahimbaye kubona Burundi bwarungutse ibibanza 40 ku isi mu kubahiriza no guteza imbere umwuga wo kumenyesha amakuru muri ino myaka ibiri iheze, kuko icegeranyo cya Reporters Sans Frontières kivyerekana. Ubwigenge bwo kumenyesha amakuru ni ikintu gihambaye cyane, nicyo gituma nshimye gukeza abamenyesha amakuru batari bake babandanya gukora umwuga wabo neza, nubwo bagirwa ko iterabwoba cyangwa bagahatwa gukora ibihushanye n'ukuri, abandi ugasanga babandanya gukorana umwete kandi agashara kadashimishije. Abenyesha amakuru bomenya ariko ko ikizotuma bagumana ubwigenge mu mwuga wabo no gukorana karangamutima, niko kazotuma baronka amakuru menshi y'ukuri kandi atawegamiye yemeye mu Burundi no mu makungu.
Claude Botru arashigikiye kandi ko intwaro rusange inyayo idashoboka mu gihe bimenyesha makuru atabwigenge bukwiye biba bifise. Serge Banyimbe nawe yaserukiye ishirahamwe mpuzamakungu gitaha imico indero n'ubumenyi ku isi UNESCO yagarutse ku kivugo c'iyo nama rukokoma.
Les travaux de cette troisième édition des États généraux.
Ibikorwa vy'inama rukokomegira gatatu vyatunganijwe ku kivugo cyashizwe imbere n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi ati imenyesha makuru ni karahara mu ruganda ntibacura. Ico kivugo kiragaragaza akamaro ko gutanga makuru y'ukuri agirira akamaro kanini abarundi. Ayo makuru afitiye akamaro kanini abarimyi, aborozi, abafata ingingo, abanyamitahe kandi akabafasha gufata ingingo zibereye. Amakuru rero ategerezwa kuboneka agakingirwa uko yatohojwe.
Du peuple au du public au Burundi.
Nahimana Vestine arongoye urwego rwa leta rugenzura ibimenyesha makuru na wati inama rukokoma itunganijwe nyuma y'imyaka 10 iba kajyo ko kwisuzuma ahabaye intege nke hamenyekane aho byagenze neza naho nyine hamenyekane. Umushikiranganje wo kumenyesha makuru Reogadinda Chaisaba mu ijambo ryiwe agaragaza icyizere ko iyo nama rukokoma izotuma umwe wese atahura uruhare afise. Inama rukokoma igira gatatu ikoranije abafite ico baterera mu kumenyesha amakuru bizokwiga ingorane ziri mu mwuga wo kumenyesha amakuru yegi kugene zotorega umuti abamenyesha amakuru n'abatanga amakuru bamenye kandi bakore ico bajejwe bakore bisunze amategeko n'akaranga mutima. Hazokwigwa kandi ibijanye no kumenyesha amakuru ku buhinga ngurukana bumenyi no kugene yogenzurwa. Mukugurura iyo nama rukokoma icegera c'umukuru w'igihugu nawe yagarutse ku bituma mu maradiyo hakogwa amakosa.
Entre 2011 et 2022
nta n'umwe atazi ko kuva mwaka wa 2011 gushika muri 2022 hari byinshi byahindutse mu gisata cyo kumenyesha makuru. Amaradiyo n'ibimenyesha makuru byavutse ari byinshi kandi ataburyo bukwiye zifise. Niko guha akazi rero abashomeri batabifitiye ubumenyi n'akaranga mutima. Iyo niyo yabaye intango yo gutakaza akaranga mutima n'ubumenyi mu mwuga wo kumenyesha makuru.
Ikindi cyazanye agatoti mu mwuga wo kumenyesha makuru n'ibimenyesha makuru bikorera ku buhinga ngurukana bumenyi kandi bidashobora kugenzurwa. Hari kandi n'ibimenyesha makuru byahubye bija muri politike kandi atari yo ntumbero yabyo. Iyi nama rukokoma rero niba akajyo ko kwisuzuma. Icegera cy'umukuru w'igihugu aremera ko kuva muri 2015 hari byinshi byahindutse kandi leta irabishima.
Le gouvernement du Burundi reconnaît le travail effectué par les médias.
Leta y'u Burundi irashima ibikorwa by'ibimenyeshamakuru n'abamenyeshamakuru bamwe bamwe bakora ijoro n'umutaga kugira bashikiriza Abarundi amakuru yuzuye abafasha gufata ingingo nziza igana iterambere. Leta y'u Burundi irashimira kandi ibikorwa by'abamenyeshamakuru mu gihe cyo kwemeza ibwirizwa shingiro muri 2018 no mu matora yo mu 2020 no mu gufasha kurwanya ikiza cya coronavirus.
Icyo ni cyo gituma leta ishigikira ibimenyesha makuru gushyiraho ikigega kijejwe kubifata mu mugongo igafungura abamenyesha makuru bari bafunzwe igatera kama bahunze ngo bagaruke bubake igihugu cyabo. Abavugizi b'inzego zitandukanye z'igihugu nabo basabwa kudashira imbere kwiyamamaza bagatanga amakuru y'ibyaranguwe ntibahayagize imigambi. Ariko iyo nama itunganijwe mu gihe abamenyesha makuru bidoga ko abavugizi canke abo mu ntwaro babagore iyo babasabye makuru. Jano Wenimani Rakiza akoreye ikinyamakuru Iwacu mu ntara zo hagati no mu buseruko bw'u Burundi ati kutwima makuru nibyo twamamwo.
Ijo ryama vyatubaye ko na cyane cyane twebwe usanga dukorera ibinyamakuru canke amaradiyo yigenga. Icyo kibazo turakigira cyane cyane aho ugenda nko kurondera umutegetsi kanaka kugira ngo inkuru yiwawe ikire inguvu cyane cyane nk'ingorane usanga zabaye mu mihana ukamuvuga uti umutegetsi rekana amazi cyo babizi ko yumvise gukora mu radio yigenga cyangwa mu kinyamakuru cyigenga ahari naha kwakira nabi nahabi cyangwa ukanamubura gose ahandi naho ugasanga n'umuntu nyagihugu asanzwe yumvise ko uri muri ayo maradiyo cyangwa ikinyamakuru kitegamiye leta nk'iyi nka radio televiziyo nationale cyangwa izindi bavuga ati izi zirategamiye ugasanga uwo muntu arafise ubwoba bw'uko akubwira kwishura ikimubajije akabanza kugira amakenga ati mpava nkurikirwa cyangwa ntibirekuwe cyane cyane twebwe batubwira ngo ubwo ngo muremewe
n'abatanga inkuru ngo baragira ubwoba iyo basabwe inkuru kuva muri 2015 bivuye ku byabaye hakagira abagerageza gutembagaza ubutegetsi. Prosperi Hakizimana akorera radio Umuco y'Ingozi nawe nyene ati hamwe biroroha ahandi bikagorana.
Byoroha ryari? Byoroha iyo uyo muntu uri kurarondera yuko amaye ayo makuru ari umuntu mwari musanzwe muzinanye ari umuntu canke asanzwe abamenyereye, ariko iyo ari umuntu tupuke wakure ujeje ntwaro atasanzwe yegereye iwacu Ingozi hajya mu gisagara aho dukorera, icyo gihe ntibyoroha kuko hari nk'igihe byigeze gushika ugasanga nakavuga ati je wamenyesha makuru kanaka we sindakuzi sinzi n'icyo kinyimenyesha makuru korera yuko cyoba ari cyo icyo gihe inkuru ugacugenda uyibuze uko
ngo hari n'abajejwe intwaro bishura abamenyesha makuru kuri telefone ko bazobaha inkuru imbona nk'ubone. Ibyo navyo bituma hari inkuru baheba kubera maradi yamwamwe atabujya afise canke zigategwa kuko bisaba umwanya wo kuja kuvugisha urondera kw'inkuru. Mana Riyo Renine akorera Rema FM we yahisemo kuronderera inkuru ahandi kuko abavugizi bamugora.
Ubwamere bwobwo biragoye kuronka ababo muri leta kubera ko barafise amategeko bakorera ko yo kuba ataruwa ari wese afa gutanga makuru. Hanyuma rero ndabajije gutanga nya makuru si benshi ushobora kuronka, ndavuga nko mu gipolisi mu baganga naho nyine wanashaka baba abakora ibyabo abikorera twabo canke n'aba leta nyine usanga bigoye. Aracho gituma mbere wanashaka je gukora horana no mu biganiro kenshi nahisise mu guza ndafata nkakora ubushakashatsi nkakoresha internet hama nkaba za bimwe n'ibindi ijya nino kubera ko iyo wizeye ngo mu biganiro zoronka abatumire biza kurangira kenshi utashobora kubaronka.
Filipo Ngendakumana we akorera ikinyamakuru cyo ku buhinga ngurukana bumenye ikiriho ati ibimenyesha makuru bifise uburyo ibikoresho n'abakozi bake kubera ubukene bubirangwamwo nico gituma rimwe na rimwe bitangaza inkuru zituzuye.
Ingorane zirashobora kuva kuri aho tuzirondera bakubwira bati ingo tuziguhe ugacusanga mu binyamakuru byacu ntidufite abamenyesha makuru bakwiye bo kucariruka aho bakubwiye ngo uje hashobora kuba ari hamwe habiri hacanye hatatu. Ikindi naco ugacusanga naho bafite bashaka kujayo ugacusanga ntibafite uburyo imiduga yo gushikayo muri uwo mwanya.
Gabriel Rufyiri arongoye ishirahamwe rigwanya ibiturire no kunyonora itunga ry'igihugu nawe nyene aramaze kubona ko mu rwego rw'abavugizi haragahaze.
Turabizi je ndi mu bantu bakunda gutumira mu madeba mu biganiro muri leta no kuri bacita ibiganiro ibyo mu bimenye ntibashita ibiganiro dusanga turiko turavuga twababaza abaje n'abazi kwashaka tubwira bati muri leta ntibigera baza niyo ubara tubuje ngo tunabarondera mugabo twebwe tukumva umengo si ibintu byiza na gatoya kuko muri leta bagomba kumva yuko nabo afite iryo tege kujyo kumenyesha.
Bugaga Gabi umuvugizi w'umukuru w'inama nkenguzi amateka asaba abavugizi n'abamenyesha makuru kwibuka kwiyo migwi yombi ikorera barundi.
Icyo twifuza cova muri bino biganiro byatunganijwe ngahe Gitega nuko umwe wese yogira umwitwarariko w'akazi ajejwe umunyamakuru akarondera amakuru kandi mu buryo bukurikije amategeko kugira ngo abene igigoshwe kuronka inkuru wabifuza. Hanyuma je naje nkoze akazi kanje neza nk'umuvugizi wanyonete ko mu kwina amankingo z'amateka nta mvo nimwe yoshobora gutuma ntaronka inyishumba umunyamakuru akeneye kuyibaza kugira ngo ayishikirize abene gihugu. Twiteze ko umwe wese mu ruhara rwiwe akuri cajejwe agikore neza udafite ubumenyi bamukarihiza ubwenge kugira ngo ashike kuri rwa rugwero koko go kwitwa yuko ari umuntu akora umwuga kanaka umunyeshamakuru mwiza ufise akarangamutima k'umunyeshamakuru urumuvugizi umenya ko urumuvugizi kugira ngo ibyo byose byubake imitima y'abantu bakeneye kuronka inkuru z'ukuri.
Mu mashirahamwe karihiriza ubwenge abamenyeshamakuru n'abavugizi ngo barafite icyizere ko ibintu bigiye guhinduka baramaze gutanga inyigisho zijanye n'akazi k'ubuvugizi no kugene bashobora gutanga amakuru canke bakayashyira ku mbuga z'inzego inzego canke intara bavugira gucyo urondera makuru ayaronke bitamugoye.
Ukomeje kumva radio y'u Amerika ivugira Washington DC. Tugeze mwanya w'ikiganiro Combo Taxi.
Combo Taxi,
Combo Taxi,
Combo Taxi.
Mugiye gutega amatwi Combo Taxi, taxi yo mu karere k'ibiyaga bigari.
Mugomba mwumvirize Combo Taxi, taxi yo mu karere k'ibiyaga binini.
Monena kusikiliza Combo Taxi, taxi ya Grand Lac.
I'm going to go to the house. Ibi papure byanyu nyereka ko mutamba mushaka ko mvuga kangana
me madame unatumika mu police
eh uri giki wewe
mbere mwe ufite uniform
eh ngombuki wewe uri giki kugira umbaze ko ndi mu police cyangwa ndari mu police eh nyarutse nabuze ndi ibibarangaga cyangwa ni musubira kuva ngaha eh ahubwo reka ndabereke eh ni mwagiye wahabaje eh hari munyana hangarira
ariko se shofe habaye iki koko
Okay. Sofe, wewe mbona lista wa kwiji byangombwa? Subira mu modoka ya ugende. Sisire kukubona ngaha. Wewe nawe wa mugabo. Wo guma.
Mada ibyo byangombwa naberetse ni byange rwose kandi biruzuye n'impamo ya mungu.
Wewe ni bya kubye kuvuga. Eh? Abanyamuhumuro ngaha nta jambo bafise. Uranyumva neza? Icara hati kwanza. Shika hati.
Mwambabare.
Madame pardon, eh? Client wangu ko en ordre. Kweli alipita pale ku frontière bakangala mapapia kibaka mwacha kapita. Madame pardon vraiment. Mwacha aende.
Ni wewe utanga amategeko cyangwa ni jeje? Icara hati na wewe kwanza. Ugumane nawe. Ari, wangu wawe. Ibyangombwa byawe byose biri hehe?
Nta bindi byangombwa rwose mfite.
Eh, akazi ukora ni aka.
Yembe umufundi.
Aha. None, nuhora utwara inkorofani. Sibyo?
Nyine. Yego. Inkorofani njya nyitwa.
Aha. Uruhusha rwo gutwara inkorofani ruri hehe? Mpereza.
Ariko se rwose madamu.
Madamu Ricky, jandi madamu. Ha?
Mumbabare.
Ugo uruhusha rwo gutwara inkorofani urarufise cyangwa ntagufise?
Nuko kwa ibintu namenye
ku kanzi. Ha, kaja gari dushaka ngahi wacu. Uranyumva neza? Abantu nkamwe mutafize ibyangombwa, nimwe muze gukeza udugararo ngahi wacu. Turi maso, turango tubagwanye.
Apan. Permis en gorofani. Si kwa kwa shere ile madame.
Kure kumbuka go jenga le nzuruge. Ho. Wewe rero ugiruka bone. Ha. Ije mivuga urabishura. Hasi. Hasi munyane. Mvuta ngo hasi. Urare twebwe ingera gufata abagizi banaze. Okay. Ewe, mungani mugozi tuwa huyu mugawa niliruka.
Ay mana, njibi ni wichiko.
Ewe, huyu mugawa tegeza kubo.
Shuka we.
Ama nyema hanga kusabaza mtea kajagari.
Ewe.
Ewe, ndana vivuna, ndana vivuna. Kami nuku mwote kwa ndayi mwote kwa jeo.
Sofi, ukabja wangwani. Ukoma jie kunyi tule bako kwa sofi.
Ziba, kazika mama.
Ay, mana, njibi ni wichiko.
Nino nakawisa hivi bitu akuna momi chezi. Madame Rosa, si nikulite tu maswali kidogo tu.
Takuwazi.
Uko nani ojistu?
Ngo?
Unatumika mservise gani?
Eh?
Ya polisi yao ya arme?
Jeo?
Mhm.
Sipi mpolisi changu sindu msoda mgao. Mkundi kikubu chiyo.
Ah, minaona sasa. Donke nye muna jirusu tu kukuya muna kia sumbo watu na kuwabize huku muna walumba ma dokima sinyazi kwake. Ngoi.
Nwane shumbu, iguri kuna kila nini?
Mine leta polisi, eh? Komisa watatu explike. Kama muko na droa kulomba watu madokima za ziko. Ngoi kidogo. Alo? Ni polisi wa Rusangi?
Muna muna kutumbo na ya muana zani kama mga polisi.
Mariru sasi, sofe bigenze bite ko bakirizwa n'amaguru? Burje ntabwo baraba polisi se?
Ba polisi ba wapi? Ushona ba polisi ba vile benye hamana teni forme.
Ba polisi ba baraba nyamitwe.
Ba polisi ba kweli banakuwa pale ku respecter loi. Na hapana kukia bizo na kusumbua watu. Ba polisi bo peke ndio wanapasa kwa banajicharger na ma sécurité ya watu. Bon, kia tujende, tujende le chetu yetu, achana na bali wamu. Mwizwa nzibu kwa wena kimbia, ba, ananguka.
Yewe, yewe, yewe. Daru simbu, yewe, nungu wepo.
Chari kigani ilo Combo Taxi, igikino muteguri kwa na la benevolence ya Grand Lac.
nshuti mukomeje kudutega amatwi amakuru twabagezagaho kuri uyu mugoroba nahatu yashoreje ndabashimiye mwe mwese nkabanye natwe mbararikira gukomeza gukurikira ibindi biganiro hano ku ijwi rya Amerika Jeffrey Mutagoma mwumvaga kuri mikro nyine wabateguriye anabegeraniriza aya makuru mu izina rya bagenzi banje ndagira nti